Turi mu gisagara cha Bujumbura ku kibuga cy'umupira w'amaguru cyitiriwe umuganwa Rudoviko Rwagasore incungu yo kwikukira ko Burundi inkino n'utugenegene tw'ubwoko butandukanye nibyo byaranze birori byo kugurura isekeza ryo gwaruka ruhani ya mahoro yugurura iryo sekeza Felix ye atwara igisata cha UNESCO mu karere ka Afrika yo hagati yabwiye urwaruka ko ari rwo nkingi y'iterambere.
Les jeunes qui représentent plus de 65% de nos populations doivent être l'objet de toute notre attention.
Urwaruka rurenga ibice 65% ku ijana by'abantu mu bihugu byacu rutegerezwa kwitabwaho kurusha abakiri bato. Niwo mushinge w'iterambere n'ivyizigiro. Urwaruka nirwo ruzotuma haba iterambere canke ntiribe. Mpamagariye urwaruka gufata nkama ubutumwa bwa Martin Luther King mu ijambo rikomeye yashikirije ngo ndafise indoto, aho yavuga ati ntiturondere guheza inyota yacu y'ubwigenge mu kunywera ku gikombe cy'umururazi n'urwango
de liberté en buvant à la coupe de l'amertume et de la haine.
Deo Beden Fubusa nawe muhanuzi mwishikira mu biro by'icegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu yavuze kwisekeza rije hageze yibukije kwibura ry'akazi ari kimwe mu bihanzo rwaruka muri kino gihe mu Burundi.
Ukubura kazi nako ni kibazo nkora mutima. Ubu leta murazi yuko itoshobora guha kazi abahejeje amashuri bose. Ariko kandi leta yariyumviriye ukuntu yofasha ugwaruka kwigwanako irategekanya ku rutonde rw'ibyigwa icigwa kibategurira kwiteza imbere biciye mu migambi arico biyita entrepreneuria.
Bamwe mu bari bitabye ivyo birori nk'uwo musore basangira isekeza ari ry'ikimazi rwose.
Kwifatanya n'abandi mu guharanira amahoro ni ikintu ntangere, kuko twebwe ugwaruka duharaniye amahoro ni igihugu cyacu gishobora gutera imbere. Na karimurazi ko ugwaruka twebwe turi benshi muri buno Burundi bwacu. Ibi bikorwa n'ukuri naje ndiko ndabiraba byari byaratevye, kuko ni buri ugwaruka ndwo rutegerezwa gutera ya mbere, kuko no Burundi bwiwacu bw'uno munsi ndetse n'ubwege.
Ariko abandi nabo nubwo bavyishimiye ntibaryohewe nuko bategetswe kureka imirimo yabo nk'ibazo barimwo ku banyeshure. Abandi nabo nk'ubu yavuye mu buraruko bwa Bujumbura hari ivyo bategetswe.
Ivyo batubaza byose tuvyemere, batubwiye ngo batubatije ko twemera umukuru w'igihugu cyo tuvuga ko tumwemera 100%, kandi batubwiye ngo nitashika ngaca dufungura naye nzi ngo bagabica yari yabagira babaservise n'amahera ya bibi. Kandi urabona ndashonje naje nafunguye bambwiye ngo ndaza gufungura mukama wanje. Aha rero tuza gutahana ugwamaguru.
Naho harabidoga imboneza z'urwaruka zirafite ibyo zumvikanye ko haba mu rwaruka ruva mu migambo itandukanye hamwe n'amashyirahamwe yigenga. Eric Nsengimana umukuru w'unani ya Jape ruhani iterambere muri Afrika niwe yabishikirije.
Kugira umutima wo gukunda igihugu, kugira intumbero y'ico dushaka kuba muri kazoza, gutahura uruhara rwacu mu kubumbatira amahoro, guserura ingorane dufise mu bwisanzure no mu buryo butababaza, guhimiriza urundi gwaruka mu kuja mu mashirahamwe yo kwiteza imbere, kwirinda ubunebwe no kwijukira ibikorwa, kutanebagura akazi akariko kose, kwitunganiriza imigambi mito mito.
Isekeza ry'ugwaruka ruhani amahoro ryatunganijwe mu Burundi riko ritunganywa kandi mu bihugu byose bya Afrika. Mu mwaka w'2016 ryakozwe mu bihugu bya Gabon na Angola. Inyuma y'u Burundi naho hatekanijwe ko mu ndwiza ritunganywa muri Cameroon rikabandaniriza mu bindi bihugu. Eroje uri kaneza Bujumbura, Ijwi rya Amerika.